bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese incuti bakunze
baduhereza ubugari bw'umwana w'umyaka 3 ntago tureba ngo wowe urumugabo ngo ufite imyaka 50 ubugari urya nibwo na w'umwana w'imyaka 3 amara
natwe bwa mama dufise abana abana batonya batugaburira rimwe ku munsi.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi y'agategekanyo yahitwa Sange ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu ya Majepfo mu Rwanda bagaruka ku kibazo c'inzara kibugarije. Iyo nkuru ico kimwe niyerekeye urubanza rw'umuririmbyi yitwa Kizito mu gihugu cy'u Rwanda. Turazigaruka ko handi hatumbwe hagufi ya maradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko kuri no wa mbere Amerika iyugurura icese ubuserukizi bushasha bwayo i Jerusalem. Ibirori biza kwitabirwa n'abategetsi batari bake ba Amerika harimo Ivanka Trump, umukobwa wa perezida wa Amerika Donald Trump n'umushingantahe we Jared. Iryo yimurwa ya ambasade ya Amerika ikugwa mu gisagara cha Tel Aviv ishigwa Yerusalemu ni isezerano Trump yari yaremereye abanyagihugu mu bihe byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu yamarana ingingo idahurizwa ko na bimwe mu bihugu bitandukanye ku isi. Israeli ivuga ko Yerusalemu ari we mugwa mukuru wayo, ariko abanyepalestina bakabona ko ubuseruko bwa Yerusalemu ariko karere kazoba umugwa mukuru wabo mu gihe Palestina izokwemezwa nk'igihugu cigenga muri kazoza nk'uko bavyipfuza. Ugwandiko yaraye asohoye jo ku munsi wa Mungu, umwanditsi akomeye muri Misiri akabazwi kuba ashigikiye ubutegetsi bwa Perezida Abdel Fattah el-Sisi, yanditse avuga ko umukuru w'igihugu akwiye kurekurirwa gutwara igihugu kirenza ibiringo bibiri yemerewe n'amategeko. Ibwirizwa nshingiro ryashizwe mu ngiro kuva mu Misiri muri Misiri kuva mwaka 2014 yemerera umukuru w'igihugu gutwara ibiringo bibiri by'imyaka 4 gusa. Yasser Rizik, umuyobozi w'ikinyamakuru cha leta Al Akbar Daily, niyanditse ngo atomore niba ingingo y'ibwirizwa nshingiro ivuga ku bijanye n'ibiringo rikwiye guhindurwa, ariko yanditse asigura ko atamwanyu hari wo gutegura undi mutegetsi ashobora kuyobora igihugu c'igihangange nka Misiri. Radio ijwi rya Amerika muratwumva ku mirongo itandukanye ya shortwaves mu gihugu cy'u Burundi, mugashobora no kutwumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu. Mu Rwanda turi ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mwese incuti bakunze, ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu, ikiganiro cacu tugere mu gihugu cy'u Rwanda ho mu gatondo ko kuri no wa mbere ariho muhanzi w'icamamare muri ico gihugu Kizito Mihigo hitavye rukiko mu gihe ariko aburana ubujurire ku vyaha byo kugambarira bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Bindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagira Ubusa.
Mu nkweto z'ibara ry'umutuku rifite akarango ka Nike k'umweru n'amasogisi yereruka, mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishapure y'umweru ku kuboko kw'iburyo, acigatiye amadosiye yifashisha burana akarango ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku mufuka w'ishati, ngo kuko umuhanzi Kizito Mihigo yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ajya kuburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bwo kugirana nawe ubutegetsi buriho. Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Antoinette Mukamusoni. Ku isura, mu mivugire n'igihagararo, Kizito Mihigo arakomeye. Mugenzi we bareganwa Demo Jean Paul Dukuzumuremyi yagaragaye mu cyumba nta bwunganizi, ni mu gihe umunyamakuru Kasiye nta muhanga we yabuze mu rukiko. Byahise bikurura impaka ku baburanyi bombi. Demo Dukuzumuremyi yasobanuriye urukiko ko impamvu atunganiwe ari uko atishoboye, Umucamanza mubajije niba yaranditse asaba gushakirwa ubwunganizi, yasubije ko kubera ko umuzengurutsa mu magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu bitamworoheye kwandika asaba ubwunganizi. Umucamanza yavuze ko afite inyandiko y'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa igaragaza ko umunyamakuru Ntamuhanga yatorotse gereza mu mpera za 2017. Aha wijambo, umuhanzi Kizito Mihigo yatangiye asuhuza inteko iburanisha ati mugira amahoro. Ati bimaze kuba nk'akamenyero ko muri uru rubanza hakunze kuvuka impamvu zo kudindiza urubanza zitanturutseho. Ati nagiye ngaragaza ko hagati yanjye nabo tureganwa nta sano rinini dufitanye ku buryo umwe abuze batabuza abandi kuburana. Asaba ko ubutabera bwatandukanye imanza zabo kuko ngo uretse isano ritoya yemera bafitanye, naho ubundi mu magambo yati n'imiburanire yacu si imwe naburanye nemera ibyaha bo bahakana. Ati mu bushishozi bw'urukiko rw'ikirenga nizeye mwongere musuzume niba umuntu udahari yatubuza kuburana, kandi murebe dogira urubanza rugezeho uyu munsi ko ntatandukana nabo. Icyemezo mufata ndacyakira nkemere ntangingimira. Metre Mukamuso n'umwunganira yavuze ko bajuriye mu 2015 cyo kimwe n'abareganwa na Kizito Mihigo. Aravuga ko Ntamuhanga na Dukuzumuremyi batanga ubujurire aribo bari babifitemo inyungu, bityo ko Dukuzumuremyi kuba atagaragaza impamvu zifatika atabonye ubwunganizi ibyo yabyirengera. Mu mvugo icamarenga yo kudahabwa ubutabera ku gihe yagize ati itariki y'urubanza tumaze igihe twarayisabye tuyibonye tuyinyotewe none turayibonye. Ati pas d'intérêt pas d'action ashaka gushimangira ko nta gaciro abareganwa na Kizito bahaye ubujurire bwabo. Bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha unashinja abaregwa aravuga ko kugeza ubu butabera bw'u Rwanda butazi irengero ry'umunyamakuru Ntamuhanga. Yisunze ingingo z'amategeko yasabye ko ikirego cy'ubujurire bwe cyasibwa igihano yahawe n'urukiko rukuru kigahama uko kiri, kuko atitabye nta mpamvu igaragara. Yavuze ko Ntamuhanga yiyimye amahirwe yo kubona ubutabera. Bwana Nkusu aravuga ko ari uburenganzira bwa Demobe Dukuzumuremyi kubona ubwunganizi. Aravuga ko yitabye bwa mbere bityo ko nta gutinza urubanza kugaragara. Ku cyo gutandukanya urubanza rw'abaregwa Kizito akabura na wenyine nk'uko anyotewe ubutabera umushinjacyaha, yavuze ko n'urega ubwe yemera ko hari isano afitanye na bagenzi be. Yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera bitaba byiza kuzitandukanya kuko asanga hari isano nini bafitanye ku mikoranire y'ibyaha. Umucamanza yafashe iminota 30 mu mwiherereza yanzura ko ubujurire bwa Ntamuhanga bugomba gusibwa igihano kikaguma uko kiri. Yahaye kandi Dukuzumuremyi igihe gisatira ukwezi kuba yabonye umwunganizi mu mategeko. Yanzuye ko urubanza rutagomba gutandukana kuko abaregwa bafitanye isano mu mikoranire y'ibyaha. Abaregwa bose batawe muri yombi mu kwa kane 2014. Bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho birimo guhitana Perezida Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. N'ibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga navuga ko bagombye kuba babihanishwa ku gihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito Mihigo gufungwa imyaka 10 kuko ngo atananije ubutabera. Umunyamakuru Cassien Ntamuhanga yahanishijwe imyaka 25 y'igifungo, naho Demobe Dukuzumuremyi we ahanishwa imyaka 30 y'igifungo kuko ngo byarisubira cyaha. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha na bisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko be mu rubanza bavuga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande umunyamakuru Cassien Ntamuhanga we na mugenzi we Demobe Dukuzumuremyi bo baburanye bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano babyemejwe n'ingoyi bariho. Ku munsi wa nyuma bakatirwa bwana Ntamuhanga watorotse ubutabera ku rukiko rukuru mbere yo kurizwa imodoka asubira muri gereza yabwiye itangazamakuru ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître. Nta joro ridacya mu mvugo igenekereje ya Kinyarwanda. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ridacanwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ryashinzwe n'abahoze ari inkora mutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi kitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu, byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko ahamywa ibyaha ku rwego rwa mbere. Iburanisha ritahari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 375, 965, 985, 1915, 1995. Guhera isaha 10 gushika isazi zibiri zo mwijoro mwo twumvira ku mirongo 2013 amajana 630 2015 amajana 460 2015 amajana 675 2017 amajana 530 naho guhera isaha zibiri gushika isazi zine zo mwijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6640 9447 1170 13603 Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nijwi ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi bikorwa abanyamigambwe bari bamaze mu indwi zibiri bahimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kuri kamarampaka izoba mu minsi itatu gusa biriko birasozerwa. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wasozere imyamamazo yayo gutora ego mu gisagara ca Bujumbura. Evariste Ndayishimiye munyamabanga mukuru uyu mugambwe yabwiye abanywanyi bawo ko gutora ego ari kwiyamiriza amase zirano ya mumekano ari ukwikukira bikwiye atagutanimika kwa indongozi zirongora igihugu cy'u Burundi. Menyesha makuru wacu ariko arakurikirana iyo nkuru ntidushoboye kumuronka kugira ngo atubwire ibindi byahavugiwe, ariko turi kumwe na Fidel d'Antoine Nsabimana ariko akurikirana ugusozera kukwiyamamaza kurunani rw'amizero y'abarundi igitega. Fidel amahoro ngahe igitega?
Amaro neza Diane.
Amizero y'abarundi ari mubagiye barahimiriza gutora oya ibikorwa biriko birasozerwa gute ngaho mu ntara ya Gitega?
Ego nko mubivuze amizero y'abarundi batanguye batonda ahantu bagira urugendo ruza kumara ibirometero indwi kuri kilometero indwi batonze aho bita kuri place ni muri kaciye amagarama imbere ya Sentare nkuru y'ingururizo ya Gitega. Hanyuma ijambo nyamukuru rizavugirwa ku musozi wa Zege ahantu hihanitse hejuru tubona igisagara cyose cya Gitega. Gushika ubu rero amafuso ariko arazana abantu bavaniya ijya n'ino batonda, hanyuma bakaba barindiriye yuko indongozi yabo agatogwasa ashika kugira ngo bace bagira urugendo nyezi na rubashikana ngaho Izege. Indirimbo rero zihimiriza abantu gutora oya nizo ziguma zisamirana hirya no hino n'akamo bariko baratera ko gutora oya, ndetse n'umutekano wabo biraboneka neza kurinzwe abagipolisi kijejwe gucungera amabarabara kiriko kirafasha kugira ngo ntihagire isanganya riba. Nukuvuga rero ubu urugendo ruratanguye.
Hari amakuru ejo yiri waracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi havuga ko ari umuntu umwe yoba yaraguye mu ishamirano yabaye hagati y'imbonerakure rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi n'abanywanyi ba FNL, kandi ko n'uwurongoye FNL agatongwasa yoba yarashatse gukoregwa ko igitero gitonya. Ayo makuru harayo wumvise? Nimba warayumvise hari biravugwamwo gafide ngaho muri iyo mazo ya nyuma ya mizo y'abarundi?
Ego nkuko mubivuze muri komine ya Ntega niyo havuzwe ni mu ntara ya Kirundo muri ako bw'u Burundi haravuzwe imishamirano, ndetse bavuga yuko hari umuntu umwe yoba yarahasize ubuzima abandi babiri bagakomereka cyane. Mu gipolisi twabonye bavuga yuko umuvugizi w'igipolisi ashobora kugira icyo aza kubivuga ko, ariko gushika ubu ntitwari bwamara kugira ngo agire icyo abivuga ko. Ndetse no muri Karusi imiduga umurongo imiduga ireruye umukuru wa mizero y'abarundi imodoka yari iri inyuma yarashoboye gutegwa ibuye nk'uko abo mizero bavyemeje, ariko ikiyo caramenetse Imana yarakinze nta n'umwe yakomeretse mu bari muri iyo modoka, ariko imiduga yatihindukira isubira inyuma.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana, uraza kugaruka makuru yacu yo hanyuma utubwira amwe mu majambo azoba yahavugiwe kuko twumva ataranavugwa.
Murakoze cyane Diane.
Tukiri mu byerekeye politike y'igihugu cy'u Burundi, abapfasoni bo mu ntara ya Muramvya basaba gushigwa mu nzego bagaserukirwa bikwiye. Reka tubibaze umenyesha makuru wacu Muramvya Fidelite Ishatse.
Mu nzego zo hasi zifata ingingo kibanza cy'umukenyezi kiri inyuma muri iyo ntara ya Muramvya ku bakuru imitungo 99 abakenyezi bari muri 3 gusa, naye abakenyezi bakuru b'amazone ni 2 gusa ku 15. Kuba abakenyezi ari bake mu nzego zo hasi birababaza cyane bamwe banyagihugu abakenyezi babitura. Ndayize Joseline ahanyira gatya k'abakenyezi bagendana mu gera wa sida.
Izo ngorane umwo mukenyezi agendana mu gera wa sida afise turazi yuko umukenyezi mugenziwe yo mufasha gusumba umushinga ntahe, kuko ingorane ziba ziherereye kuri ico kibazo c'umugera usanga hari aho umugabo atamutahura haraho usanga mu kibano bamukumira rero uwo mukenyeza rongo yabandi aca yereka ikibano ingene bobana kuko abo bagore baserukira abandi nabantu bakunda kuronka inyigisho
n'ubundi buzi mu ntara ikibazo cy'abakenyezi kiri hasi mu bayobozi amashuri ya 59 harimo abakenyezi 18 eka n'ubuzi bwe gukira intara abakenyezi b'imboneza twaganiriye bavuga yuko naho nyene intangwe ikiri ndende habona imana space caritas atugashira mu gihe gufatana mu nda kwa bakenyezi
ubuzi bwo mu ntara ni bwinshi cyane hariho bwo mu ntara hariho DPAE hariho DPAE inspection provinciale hariho province sanitaire hariho environnement mu buzi bwo mu ntara hariho umfasoni atwara état civil hawundi kugwego gw'intara ndi mukenyezi ariho
ikibazo uyu mukenyezi nuko ugize amahirwe kuronswa amabanga yakuwe asubizwa n'umugabo atankariro k'ikigo cy'iterambere ry'ingo n'imiryango CDFC aho mukenyezi yakuwe asubizwa n'umugabo haheza amezi arenga 5 ubucukiyo kabagitwagwa n'abagabo babiri Fidelia ndayongeje arukiye mu nigo bakenyezi bakangurira amahoro duhurikiye mu mashiri hamwe arenga 200 ahanya gataya k'abakenyezi
ibyo byose biva kukwikunda kw'abagabo byubahirijwe kuko naho baba bashize umukenyezi bahamukuye ntibashobora kuhasubiriza uwundi mukenyezi akarorero ikigo CDFC gicahora gitwagwa n'umukenyezi ubu baragisubirije bagiha umuntu w'umugabo tubona ko batwatse uburenganzira bari kugumana umukenyezi wacu tukaguma twisanzuye
Nizigimana asirakirishira hamwe dushire hamwe gitaho agataka abakenyezi mu ntara ya Muramvya amenyesha kujya kumigwa rive hari ni kumigambwe
je uko ndabibona amaposte yose bayagize ya politique bisigura ko utari mu mugambwe umenga nta kibanza afite aha mu ntara sinzi ko ari kubera umugambwe uri kutegetse ari ukomeye cyane ubunye abakenyezi ni benshi cyane mugomba mwumvise ibitigira uko bingana birateye isoni
umuhanzi mukuru wa amatara y'intara ya Muramvya yagize icyo ashikiriza kuri iryo kumigwa ry'umukenyezi mu ntara yawe ya Muramvya
cyo ukunda kuvuga nuko icyo kibanza umukenyezi wenyene ariwe yobanza kuciironderera hanyuma abandi bakogerako yego utunenge dushobora kuba turimo hijya no hino bose mvuze yuko byose byera ngo de mugabo utwo natwe aho tugeza turemeye yuko icwi tuzogigiza imbere kugira ukosogwe
naho biruko ibwizwa shingiro ry'uBurundi ryaba yikorera ko rubucanke iyo buca gyemezwa canke rihakanwe mu matora twimirije hose harimo ingingo zivuga ko abakenyezi n'abagabo bangana imbere y'amategeko vyongeye muri amabwizwa yompi abakenyezi baronswa ibanza n'imiburi 30% mu nzego ariko ivyo bitigiri nkuko tubikora mu cigwa cakozwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi bakuru mu gukomesha makuru AFJO mu 2016 byohezwa mu nzego zijyo biciye mu matora nayo inzego ziba habaye kugenwa ntivyubahirizwa kaba nkako n'umuntu yaramuramvya bamusanye abakenyezi ni babiri kuri 5 ariko rero ihangira Burundi bwihaye nuko gushika mu 2025 mu buzi hazoba harukungana ko bakenyezi n'abagabo ibitigiri 50% by'abakenyezi 50% by'abagabo hagatanga kugira ibyo bitigiri bije mu ngiro mu nama abahorikiye mu nani ko bakenyezi babakangurira amahoro bariko baragirisha mu ntara yaramuramvya ivyahavugiwe nuko abakenyezi bonye n'ubugabo bakwiye guhanya gato yakabo n'iryafite ingufu nyinshi bahabwa n'ubwinshi bwa
Femmes urbaines et rurales. Twese duteza gusenyera ku mugozi umwe. Sibyo? Tugaheza tugashikana ijwi hejuru turi hamwe tugasaba. Tuti kandi nk'ibi mutabikoze natwe ari byo tudashobora gukora. Ya majwi 52 aca siba gutora. Sibyo aca siba kubikorwa rusangi. Sibyo aca siba gukora iki n'iki n'iki none bica bigenda gute. Iyumvirizo nguvu nizo mufise mugabo ntiturazifata ngo tuzigere gucyama tuzibereke tuti mwabonye zana natwe tubahe zana ni gucya.
Naho ibibanza mu nzego zifata ingingo ziciye matora ibitigiri 30% byubahirizwa mu nzego ku mitumba hoho ibyo bitigiri ahenshi ntivyubahirizwa mu ntera Muramvya Fidelite ishatse ijuri ya Amerika.
Fidelite ishatse arakoze tugume mu Burundi ariko unye mu gisata c'inderwa abanyeshuri baheruka gutangura umwaka w'ishuri muri kaminuza y'Uburundi basaba kwingurane y'amafaranga ibafasha mu kubaho bemerewe na leta bo yironswa maguru masha habavuga n'ijuri rya Amerika bavuze ko hariho namaze guhe bakwera ico kibazo hibindi kwinongura na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Ukwezi kuraheze umwaka w'ishure muri kaminuza y'Uburundi utanguye abanyeshure batanguye mu mwaka wa mbere bavuga ko batorohewe mu kubaho ivyo bikava ko batararonswa ingurane y'amafaranga 60,000 ku kwezi bemerewe na leta kubw'ivyo harabaciye baje gukota amazu hanze y'ikigo ca kaminuza aba ni bamwe cyujya Amerika ryasanze kugacimbirikanyare ku mutumba wa Kiririvugizo uri muri komine ya Mukaza y'igisagara cha Bujumbura.
Ingorane nyine irahari kubera natwe twari tuzi uko ari bazashika baduha tugasha twifashishamo kumva sanze warazanye nk'utuntu nyene ko kumarira nk'uko zikumwe cyisanga nyene bikugoye duhetse batarayi ko hawo cyane ne usubira mu
tuguma twiyumvira iyo usanze ufunga uno munsi uri yumvira ati none nk'ejo ko atabindi mfise bizogenda gute twagumara tugira ubwo tuvuga ati hamwe tutoyaronka twashobora kuguma twika
kugira umunyeshure ashobore kuronswa uburaro mu kigo cha kaminuza asabwa kuriha amafaranga ibihumbi 50 buri kwezi mu kurindira ko leta ibaha ingurane bemerewe. Aha rero harabatashoboye kuyaronka bahagaritse kwiga, ariko umuyobozi w'igisata cy'uburaro muri kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora avuga ko badatahura igituma abanyeshure badatanga amafaranga basabwa kugira bashobore kuronswa indaro.
Harwarishe yabyumvise harabandi batashaka kuri hasinzi impamvu twasavye 50 ariko twaravuze yuko nuwo baronse na makeya yo barayazana. Abo rero je wase numva impamvu tubashira ku nguvu udashoboye kuyariha arashora kwibera mu muryango cakara abandi ikoterije inzu kuko n'abanyeshuri bo mu wamere bo mu bindi bisata batashaka bashikira mu buraro arafise ahantu baba hanze mu makartier. Nabo rero udashoboye kuyariha arashora kuraba haba arabakaje hafi ya campus Kiriri akakurikirana amasomo ariko abahanze.
Kuri ibi abanyeshuri bavuga ko baje gutangura ishure ku nteguro yuko bazoshika baronswa ingurane ya leta. Nabakosa amazu hanze y'ikigo cha kaminuza bavuga ko ariyo bazigamwe uburaro n'uburamuko
kandi n'icyo cyana tuma n'abavyeyi iho kwitegura imbere y'igihe hari umuntu ushobora gusanga umuvyeyi akadandaza nk'ibitungo umwana wanje agende ku ishuri mugakore baravuze ngo bashikira indani umuntu ze muri campus ntiyabakimuheza n'ivyo bintu njye bwagenda giye akacagenda ho nyene ngo azakugaburirwa kubera iyo ntutse fakitere yabahaye cyabazi ko nyene gushika gwatanga senkani cyabateke barata twe yabitugiye aza yatashe rigenda giye ubuzima buranani.
Wewe ko wagumye ngaha wewe byifashe gute?
Oje kubera niga bari bampaye Kirundi Swahili muri pe. Nayinzi ko nzoshika mpanga. Mugabo nkapanga kuri Prebourse hamwe batoyima. Naje notekera mu bandi mu minsi mike. Kubera utuntu nazanye naye nagerageje kuzana nk'ubududu ibiharagi ibintu nyine by'ibifunguko. Mugabo byahetse. Hamwe batoyima gusubira makamba ungiye gutora yindi rasio. Naje notera ntaha.
Abashoboye kuronka aya mafaranga 50,000 basabwa kuriha bamwe bahisemo kujya kwiga mu mashure yigenga hari nabandi bahisemo gushikira muri ico kigo ca kaminuza.
Je nahisemo kuba ndazanga hakubera ahantu nari nashikiye. Nari nashikiye mu Cyarama kuva ngaha ku Mutanga muri campus Mutanga uje hari ya mu Cyarama je nabonye usaba déplacement ndende nyene fata amabisi abiri yose rero nararabye nka bisi no mfata ku munsi mbona umenga cyo bari kirenga. Niyo mpamvu navuze ati reka ubu mwanya Prebourse taraza mbe ndagorana amahera hanyuma shobore kuba ngaha nyene ndihe mu bandi njobore kuronka nutwo nyene fungura kugira Prebourse niyaza shobore kuriha nyene ayo mahera no banaraguranye.
Uko biri kose aba banyeshure basaba kwiyongurane yo kwihuta kubashikira.
Basaba yuko iyongurane bonyarukana kuko nkuri twamaze kumererwa nabi kuko kuva twashikiye ino nta kintu twovuga ngo turaronka kuko nkamwe uburyo bwohera burundu ntamwe umuntu wasanga yasubiye muhira hama ugasanga biramugoye kuzokongera kugaruka.
Urongo y'uburaro muri kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora avuga ko uwo byogora cyane kubaho ashobora kwegera icyo gisata cyongeye kwiyongurane bakiriko barayitegura.
Leta rero atudufaranga ishaka kuzobagurana ntidutanga batabanje kukuraba ko hakwije byangombwa. Hariho ikintu bita amafishi impapuro bagomba kuzuza kugira bimenyekanishe bita fiche d'identification hakaba n'ico bita contrat de bourse iko ari urupapuro bandikiranira basinya bemera iyongurane. Urumva rero leta ntisha kuyatanga taba izo bintu bitabanje kuboneka ariko ubunye bariko baravyuzuza ndibaza yuko nkuno munsi bihera hanyuma rero acatangwa uburyo bwo kurondera iyo ngurane itwa Prebourse. Aho rero burabukuntu bigenza ufise ikibazo arashira kuza akambwira ati ciwe mfise makeya vy'50 navyo ndaronka mugabo nzoronka yandi nzo yaronka mu minsi za canke gute cewe nka mbonare w'ikoro bazoshora kuriha niho no twovugana umva nta uraza kundaba.
Ugutanga ingurane ku banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi gutanguranywe n'uyu mwaka w'ishure. Iyi ngingo yafashwe mu gihe baronswa ifashanyo ya leta batazosubiza. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zirenga amajana atanu ziba mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo zivuga ko zifise ikibazo c'inzara kuko zifungura rimwe ku munsi. Umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika muri Congo Vedaste Ngabo hadufite inkuru irambuye.
Ikibazo cy'inzara no kumara igihe kirekire mu nkambi y'agateganyo ni bimwe mu bibazo by'ingutu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange zagaragarije ijwi rya Amerika ubwo ryagendereraga aho iyi nkambi iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Ari impunzi z'abarundi ziganjemo abagore n'abana bagera kuri 500 bategereje kuzajyanwa mu nkambi y'Imurongwe iri mu karere k'Ifizi.
Mu bisambwe ngaha dufise ubuzima bugoye cyane ukubaho kwacu biraturuhije. Urabona bagize ngo baduhereze ibyo kujya, baduhereze ubugari bw'umwana w'imyaka itatu. Ntabwo turero ngo wowe uri umugabo ngo ufise imyaka 50, ubugari ujye nibwo na w'umwana w'imyaka itatu amara. Kandi imboga baguhereza akagari kangana uko nkiriwe abajyaro bajya 300, bagacaguhereza n'imboga z'ikiyiko n'agasupu k'ikiyiko. Ibiharage ku kiyiko k'ikirushe n'isosi y'ikirushe. Urumva maze rero maze kubujya saa 8 uzongera kufata ubundi saa 8 tubanze tugize dusaba umwanya kugira ngo tugende guca ingero barabitwankirye babitwankira haraho tugenda tukaburaho kazi.
Marceline Nzeyimana no mubyeyi ufite abana batatu muri inkambi y'agateganyo barimo n'umwana ufite amezi atatu tangaza yuko ababyeyi bafite abana aribo bakunze kwibasirwa n'ikibazo cy'inzara.
Natwe bwaba mama dufise abana batonya batugaburira rimwe ku munsi. Amaze tugaburira rimwe ku munsi batugabura ubwo bugari n'ibiharage. Abana bacu batunye bateragera kubujya nabwo bugirane nabwo bubavumba. Turagiye ndiyo mu mihana gusabiririza ntituronke cyo cyogirane twohereza abo bana. Nukuri twovuga yuko bagirane baze baradufashisha kubuye bw'abana bwo mu gitondo.
Twizeyimana Kalixe ni umuyobozi w'ingambi y'agateganyo ya Sange asobanura zimwe mu mpamvu zatumye muri aya mezi ane bahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bagahungira muri Congo. Dore ko kugeza ubu muri iyi nkambi ukwezi kudashobora gushira batakiriye abantu bari munsi ya 70.
Igitigiri nyamwinshi twagiye turahunga ibintu bijanye n'iterabwoba ry'imigwi y'imbonerakure yamigwi ikorana n'umugambi uri ku butegetsi. Birashikuka wivire nk'uguhanzura ushitse mu nzira bakakwambura utwufise twose ukabona uti naho ngiye nk'umufasha wawe ati ntushikino tuhitamo guhunga kubera bariko baraguhiga batunye bakunya gutwara n'uhu gusinzikariza ubuzima gusinzikariza ubuzima.
Cyabo Banyanga Kabudensia ni impunzi yo mu nkambi y'agateganyo ya Sange asaba ko haseri ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR kuzabimurira mu nkambi y'Imurongwe kugira ngo banyure kubiri n'ikibazo cy'inzara ndetse no kuba mu macumbi bacucitse.
Cyo dusaba yuko bodukura ngaha umuntu wese akaronka akaruri kagwiwe yigenga n'ibibondo byiwe hamanyamba teye utuboga imbere y'umuryango akamenya ukuntu agaburira bya bibondo byiwe nayo ngaho urabona batugaburira ingimwe nta mboga baronka isombe naryo tugiye kurirondera abaririmye batwirukako kandi iryo sombe ariryo ryari gutunga ibibondo byacu. Icyo dusaba yuko mwodukura ngaha mukatujyana ku maparasera mwatwemereye.
Umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo ya Sange bwa Nangandu Frank avuga yuko bagaburira izi mpunzi inshuro zibiri ku munsi nubwo zihabwa amafunguro zivuga yuko adahagije ariko bazifasha zigasohoka inkambi zikajya gushakira ibiraka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe izi mpunzi kubona uburyo zihindura ibiribwa zari zisanzwe zihabwa. Tubamenyeshe yuko hatari bwo bwa mbere impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange Mwongemonge ndetse na Kavimvira zinubira ubuzima bubi zibayemo kuko usanga hari zimara amezi arenga 6 mu nkambi z'agateganyo mbere yuko zijyanwa mu nkambi y'Imurongwe iri mu karere ka Fizi. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenewe na kuri duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cyo no munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakenewe cyane ariko imbere yuko duhana gahindukire tubatumye mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri Sanga muzakurikira saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda saa 12 za kora makuru avugwa mu Burundi igetu samye naho ni minota 30 amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero na Lidiane nahazwe yakoze makubiri ya Beru yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma twemi tubifurize indwi nziza.